iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Icyambere umuntu yo kwibaza, mbega ni kuki leta y'u Burundi yoba itumiwe ubwa nyuma, abandi bose baratumiwe? Icyo ni kibazo abanyagihugu bashobora kwibaza, natwe twibaza.
Uyu ni Willy Nyamitwe, umujyanama mukuru wa president w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu by'itumanaho, ku kibazo cy'ubutumire mu biganiro by'abarundi biteganijwe Arusha muri Tanzania mu minsi iri imbere.
Tuko turasaba cyane cyane umuhuza ko iyo n'aka karere ko buhata Nkurunziza akemera tukagana n'abandi baranana kera mbwa bitebuke ibyo biganiro bizoba, kuko n'urupfu ntirumarira abantu.
Naho uyu ni Karori Nditije, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri ibyo biganiro. Ni mukanya mu makuru. Mureke ariko duhere kuyo hirya no hino nk'uko mwayateguriwe kandi muyagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas, ndamutse n'inshuti z'ijwi ry'Amerika. Tuyahere muri Turukiya. Mu gihugu cya Turukiya, abantu bashika kundwi barakomerekejwe n'igisasu caturikijwe n'umwiyahuzi mu gisagara cya Bursa kiri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu cya Turukiya hari ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Ico gisagara cya Bursa gisanzwe kizwi mu bihuru ko gihurumbirwamwo n'abakerarugendo benshi. Abategetsi ba Turukiya bamisha ko umugore ari we yiturikije ko ico gisasu hafi y'umusigiti aca arahasiga ubuzima. Gushika ubu nta murwi n'umwe uritirira ico gitero. Kuva uyu mwaka utanguye hamaze kuba ibitero vyabihevye bitari bike mu gihugu ca Turukiya, harimwo bibiri vyagabwe n'umurwi wa leta ya Kiisilamu vyabereye mu gisagara ca Istanbul, ibindi bibiri vyagabwe n'abarwanyi b'abakirde bibera ku murwa mukuru Ankara w'ico gihugu ca Turukiya. Ubwisanzure bw'umurwa wo kumenyesha makuru bwarasubiye inyuma cyane ku isi mu mwaka w'2015. Ivyo bimenyeshwa n'ishirahamwe Freedom House gishinze kuvugira abanyamakuru rifise icicaro muri Amerika. Ukubangamirwa cyane ku banyamenyeshamakuru kwabaye mu Burundi bivanye n'indyane za politike zadutse mu mwaka uheze, nk'uko Freedom House ibandanye ibivuga. Mu Burundi havugwa abamenyeshamakuru batawe muri yompi, abandi barakubitwa, ndetse n'amaradiyo atari make arugarwa. Ibihugu bibiri byo ku mugabane wa Afrika byarengeje urugero kurusha ibindi mu guca kubiri ntubwisanzure bw'umwuga wo kumenyeshamakuru ni igihugu cya Eritrea hamwe na Guinea Equatoriale. Raporo y'uyu mwaka yasohowe inyuma y'amatohozwa yakozwe mu bihugu 199 murambabarira hamwe n'ibindi bice bitare bike byo ku isi. Ishirahamwe rishinzwe guharanira hagateka kazi na muntu Human Rights Watch iranegura ibihano vyafatiwe abamenyeshamakuru bane bo mu gihugu ca Iran bafashwe mu mwaka urangiye. Abamenyeshamakuru bazwi ku mazina ya Afarine Chitsaze, Ehsane Mazandarine, Samani Safarzai hamwe na Davude Asaidi bagirizwa na leta ya Iran gutegurira inzira leta zunze ubumwe za Amerika kugira ibashe kwinjira muri ico gihugu ca Iran. Ubutungane bwa Iran bwabaciriye imyaka iva kuri 5 gushika ku imyaka 10 yo gufungwa. Bafashwe mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze, igihe hariko haratunganywa amatora y'abashinga amateka muri ico gihugu ca Iran. Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rifise icicaro mu Bufaransa, Reporters Sans Frontieres, ryariyamirije ivyo bihano byafatiwe abo bamenyeshamakuru, kandi bimenyesha ko iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru ryatanguye kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Reporters Sans Frontieres ritangaza kandi ko abamenyeshamakuru 32 muri ico gihugu ca Iran bafunzwe, kandi ko ico gihugu kiza mu mwanya wa 5 mu bihugu bitoteza itangazamakuru ku isi. Igihugu cy'Uburusiya cyasavye inama ya ONG y'umutekano gufatira ibihano umuhari urwanya leta ya Siriya kiwagiriza kuba intambamyi mu biganiro by'amahoro. Ambasaderi aserukira mu Burusiya muri ONU Vitali Cherkun yagiriza umuhari witwa Jaish al-Islam hamwe n'undi ugira kabiri witwa Ahra al-Shan irwanya leta ya Syria kuba bafitaniye ubucuti bwa hafi cyane n'umurwi wa leta ya Kiisilamu hamwe na Al-Qaeda. Umwe mu bategetsi bakuru b'umuhari urwanya leta ya Syria Jaish al-Islamu yabwiye Ijwi rya Amerika ko Uburusiya ari bwo bwatumye haba iterabwoba muri Syria, mu gihe ubwo Burusiya bugaba ibitero by'indege ku barwanya leta ya Syria kandi bugashyigikira murambabarira Perezida Bashar al-Assad wa Syria. Uwundi muhari urwanya leta wagirizwa n'Uburusiya n'uwitwa Ahrar al-Sham ukaba uri ari umwe mu mihari y'aba Islamist ukomeye cyane kandi uri ku ruhande rw'umurwi wa Al-Qaeda. Muri Israel naho igisirikare cya Israel cyarishe kirashe abanyepalestina babiri bagirizwa kuba bari bitwaje imbugita kandi bari ko begereza ku rubibe Israel gihana na Palestina ahari abajejwe umutekano. Igipolisi cya Israel kimesha ko abo bantu bari bagizwe n'umugore hamwe n'umugabo.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Noneho rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bagomba guhurira mu biganiro arusha ku itariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Kugeza ubu ariko leta y'u Burundi ntiremeza niba izoherezayo intumwa. Eloge Wilika neza araduhiye inkuru.
Umujyanama mukuru ajejwe ibibazo byo kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Nkurunziza amenyesha ko abantu batari bake harimo imigambwe iri hagati mu gihugu canke abanyepolitike bari hanze y'u Burundi baronkejwe ubutumwa bwo kwitaba ibiganiro imbere y'uko leta ibuhabwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo vyakubise ijisho irya mbere ubutumire kuri uyu wa kabiri. Ubu igikurikira rero ni ukwiga no kuraba ikiri muri bwo nyezina wiri Nyamitwe.
Ubutumire bwashitse bwugaye ejo ku mugoroba mu biro rero byo mu kuri igihugu twuvuga yuko gabonetse uno munsi mu gitondo. Icyo buvuga gushika ubu rero ntacu ndashobora kumenya neza kuko nibamara kubiraba bava birungika mu bahanuzi nabo babira ntiturabibona kugira ngo tumenye ikiri mu butumire hanyuma kugira ngo tumenye natwe inyisho turi butange. Icyambere umuntu yo kwibaza mbega ni kuki leta y'u Burundi yoba itumiwe ubwa nyuma abandi bose baratumiwe? Icyo ni kibazo abanyagihugu bashobora kwibaza, natwe twibaza, namwe mushobora kwibaza. Ati rero muzokwitaba ubutumwa, reka tubanze dufundurure ako gatugatekeye, nitwamara kugafundurura tuzoca tumenya inyisho tutanga.
Ariko kandi umuhanuzi mukuru arabivyerekeye kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko hari n'ibindi bibazo bitegerezwa kubanza guharirwa ko bigatorerwa umuti imbere yuko ibiganiro nyezina bitangura.
Murazi neza yuko igihugu cy'u Burundi kigizwe n'imigambwe irenga 40 n'amategeko izo kwitaba yose ifise amashirahamwe yigenga arenga nk'ibihumbi bitandatu azotumirwa yose. Hari abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi, hakaba abarundi bari hanze, hari abarundi bari mu Rwanda, bari muri Congo, bari muri Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariho abari muri Afrika y'Epfo, abari mu bihugu bya Buraya, mu Faransa, mu Bwongereza n'ahandi, hari abari muri za Amerika, mu Bushinwa, mu Burusiya n'ahandi. Mbega ko tuvuga tuti ni ibiganiro atabi bikomira, abo bose bazoshobora gutumigwa. Ibyo byose rero ni ibintu abantu teza kubanza kuganira ko kugira ngo babitorere umuti imbere yuko baje mu biganiro nyezina.
Nubu leta ya Burundi irarahira ikarengwa kwitazigera yicarana n'abashatse guhirika ubutegetsi n'abatunganije imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kubwa w'Inyamitwe mu kibanza cy'abo bantu si mu biganiro ahubwo no kujanwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Asigura kwiba atari icyifuzo cya leta y'u Burundi gusa canke amategeko y'u Burundi yonyene abyerekana, ahubwo ko hari n'ingingo zibiri zafashwe na ONU zerekana ko abantu bose bagize uruhara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano batemerewe kuja mu biganiro. Tumubajije ko leta itazohava yihindukiza mu ijambo nk'uko vyagenze aho muhari CNDD FDD ukigwanira mu ishamba leta yari hari yitabawugize ibinywa maraso n'abakoriho nyabwoko ariko ikaruhira kwicana nabo buri nyamitwe yatwishuye ko ibihe byahindutse
ico kintu hare bahora bacitwaza mugabo ibihe biratandukanye igihe cyakera muvuga c'2023 aho habaye gusinya amasezerano igwo gareka intambara burundu hagati y'umuhari CNDD-FDD wagwana na leta yari hari ico gihe demokarasi yari yaciwe umutwe 93 aho bishe wari itorewe n'abanyagihugu nye n'icubahiro Melchiondadaye na bo bakorana rero nta girizwa shingiro ryari rihari nta ubutegetsi bw'imwe n'abanyagihugu bwari buhari hariho leta y'imfata kibanza yagiye yishirirwaho n'abantu biciye mu kumvikana mu magaburanya manyene hanyuma rero demokarasi twarayigarukanye yaragarutse ishinga imizi n'ukuvuga yuko abarundi barongorwa nabo bitoreye ivyo rero biratandukanye mu gihe amaze kuja mu ngendo ya demokarasi so kuvuga yuko uzokwa amatsindwa amatora azokwa amafata ibigwanisha atera grenade hirya yica abantu ngo niho azoca aronka ikibanza mu nzego zitandukanye z'igihugu ubu nta uzosubira kwanka amatora ngo aje gutera umutekano muke mu gihugu ngo ace yongera asabi yuko bo muhamagara mu biganiro ivyo tegeza kubisezerera burundu
uko biri kose abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko igihe kigeze namba kitamaze kurengana cuko abegwa nibazo byo Burundi bicara hamwe bakaganira Charles Nditije umukuru w'umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi
tuko turasaba cyane cyane umuhuza ko yo nakakarere ko buhata nkurundi zakemera tukagana nabandi baranana kera mugabo bitewe ibyo biganire bizoba kuko n'urupfu ntirumarira abantu ntazomara abarundi bose batamwiyumvamwo biyamije kintu cha gatatu bitewe azobona yuko impera n'imperuka ari ibyo biganire uko kunana kwiwe nta kuzomushikana kananira abagabo ntiyimye kintu cha mbere leta yiyubaha leta ikwiyo zina leta nya leta ikingira abanyagihugu naho babihwicwa n'undavuye hanze leta nta kigongwe na kimuntu yigira ngo nuko ngo atariyo yica naho babahica abandi bantu leta idashobora gukingira abanyagihugu idashobora gukingira ingabo zayo nta leta ibiriho ndaci bikimaze ntawe izigira
ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu zaye byatunganijwe mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa 12 ku ncuro ya mbere umwaka uheze kuva ico gihe vyaciye bidindira kwigerekezo rya 2023 ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 umukuru w'igihugu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa vy'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi Sunday uwo mugwi ufite ikiringo c'amezi atandatu ashobora kongerwa bikenewe uramaze guhetura intara zose z'u Burundi aho abatumire bava mu mici itandukanye y'ubuzima bw'igihugu babazwa gutanga umuti urama kugira mu Burundi hasimbatare demokarasi muri iki gihe akarere k'ibihugu vy'umuryango wa EAC gaherutse gushiraho wahoze arongoye Tanzania William Benjamin Mkapa ngo umwunganizi wa President Museveni mu matati ari hagati y'abarundi eroje buri kaneza Bujumbura iju rya Amerika
ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rw'u Rwanda abarangiza kaminuza 13 ku ijana ntibabona akazi nk'uko ikigo cy'igihugu kibaruramibare kibigaragaza kugira ngo bahangane n'icyo kibazo mu murwa mukuru ubuyobozi bwa Kigali bwaraye buhuje abashaka akazi n'abikorera Eric Bagiruwe ubusa yaduteguriye inkuru
Ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda gikomeje kuba ndanze kandi kiriganza mu rubyiruko. Ibi byigaragaza cyane nk'iyo hari abakeneye umukozi ku mwanya runaka ugasanga babarirwa mu majana nibo banditse bawusaba. Kuri iyi nshuro mu gikorwa ngarukamwaka cy'umujyi wa Kigali cyo guhuza abashaka akazi n'abagatanga byabaye cyo kimwe. Ku bigo by'abikorera 60 byari byiteze kwakira ababigana 800 basaba akazi, byageze mu masaha y'ineza mu gitondo imiryango ibiri binjiriragaho babarura abayingaye ingo mubare. Ku mastandi y'ibyo bigo hagaragaraga urujya n'uruza rw'abantu bitwaje imyirondoro yabo basaba nuzango bumve niba bujuje ibisabwa kubona akazi barangiza bakayisiga bagakurikizaho gutegereza kuzabahamagara uyu warangije amashuri ya kaminuza mu mwaka ushize wa 2015 aravuga ko yizeye ubu buryo bwo guhura n'abashobora kumuha akazi
kizere ndagifite kuko ndagenda nsura ama kampani zatandukanye ntabwo 100% navuga ko ndi butaye nkabonye ariko nigana kaminuza ni event mu buzima mbonye ihuza abatanga akazi n'abagashaka univano ntaguzi ikiri buvano
hari nabaje gushaka akazi muri izi nzira bagaragaza ko bataye ikizere kubera imyaka ishize basiragirana n'inyandiko zisaba akazi
Kanje amaze imyaka 9 amaze kwiga nza amashuri yisumbuye 6 komerise comptabilité shaka kazi sinakabona bangwa ko nongeraho iry'imyuga nego umwaka umwe by'amahoteli ugeze uyu munsi sindabona akazi urumva ko ryo cyanzanya
imyaka 9 nimwe nari mushobora gusanga mu mwaka umwe watse nk'akazi inshuro zirenze nk'icumi wowe watse akazi nk'inshuro zirenga muri iyo myaka 9
inshuro nyinshi ku buryo nkabona biramenda kandi bikamena ntaho nkura ndepoza simboni igisubizo tini yumve no ku rutonde rw'abagize akora wende ikizamini kandi
ahandi mapuro zibazaguza amafaranga hari nawo akumva kuvuga kuti ndumva amashuri nize ndumva atari nayo basaba biba ngombwa konje kongera iryo nyiriro ry'imyuga ntiwenda rizagira icyo rindengeraho niga iby'amahoteli nabyo myiga umwaka umwe ako no narimaze umwaka ntarabona akazi
ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko yigahunda guhuza imbona nkubona abatanga imirimo n'abayishaka ifite inyungu ku mpande zombi mu rwego rwo kugabanya ubushomeri madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali
ureyo bahuriye hano bahujwe n'umujyi wa Kigali bituma abafite ubumenyi barimo gushaka akazi bashobora guhura nyine n'abakoresha bombi abashaka akazi bakabona n'abashaka abakozi bafite ubumenyi navuga ko buri wese abyungukiramo
abirutse ku kazi imyaka myinshi bavuga ko kuri ubu mu Rwanda bitoroshye kukabona zimwe mu mpamvu batunga gatoki ni ruswa ishingiye ku bimenyane
urugero rumwe navuga ko naturutse mu Gakenya ariko randi twajya gukora ibizamini bitewe n'ahantu waturutse n'ukugaragara n'ukumeze kuhinjira bikabigoranye hari abantu bari hasi hari n'abari hejuru abari hejuru bazakuma kuba hejuru rero
cyane cyane usanga wenda nk'abantu bikora ku giti cyabo bafite amakampani usanga aho kugira ngo nabite kuri karte bashaka y'umukozi wenda babangaje ugasanga wenda barakurikira ikene wawe bikene biki kugira ngo ajye gutanga akazi ku wundi muntu birasaba kugira ngo abene wabo yabarangije abone gutanga akazi
iyo udafite umuntu ugusuritse cyangwa ukuzi cyangwa se wenda ukundi kuntu bimeze ntabwo bipfa koro birashoboka ariko ntibipfa koro
ubushakashatsi buheruka mu 2015 bw'ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare bugaragaza ko abashomeri biganje mu rugiruko cyane mu mijyi ko mu mujyi wa Kigali honyine hari abantu 11% batagira akazi nk'abarangiza amashuri makuru na kaminuza kubwo ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare bari kumuza ndengo ya 13%. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko mu gihugu hose ubushomeri buri kuri 2%. Ni impuza ndengo ihangayikishije ubutegetsi kandi bugaragaza ko bwiteguye guhangana n'ikibazo ubutegetsi b'u Rwanda bufite intumbero ku munyeshuri urangije kaminuza akabona ibyo yize bitamubeshejeho yasubira inyuma kagana amashuri y'imyuga Bwana Samuel Muhirwa n'umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda
ubushakashatsi bwakozwe muri skills bwagaragaje ko ku isoko ry'umurimo hafi 70% y'abantu bakenewe bakagombye ko bafite ubumenyi ngiro bavanye technical and vocational skills kandi wajya kureba kaminuza nyinshi ibyo sibyo bigisha bikaba ari byo bigaragaza icyo cyuho cy'abantu benshi basohoka mu za kaminuza ntibayite babona akazi ariko leta icyo yakoze yashyizeho icyo twita reconversion program aho babandi babonye ubumenyi muri ibyo natanze mu rugero bashobora guhabwa amahirwe yo kongera ubumenyi mu bumenyi ngiro niba ufite degree muri management birashoboka ko ushobora kwigishwa kubaza gusudira n'ibindi byenda kumera nk'ibyo
kugeza ubu leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ubushobozi bwo gukoresha 2%/8% bagakoreshwa n'ibigo by'abikorera naho ko 90% bo babarizwa mu mirimo itagengwa n'amategeko izwi nka secteur informel mu rurimi rw'igifaransa intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda no guhanga imirimo mishya buri mwaka 200,000 idashingiye ku buhinzi ariko kugeza ubu ntibirashoboka kuko mu mwaka ushize 2015 leta y'u Rwanda ivuga ko yahanze imirimo 146,000 ikabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dore umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima noneho twagiteguriwe uyu munsi na Asumta Kabore
Muri iki gihe hirya no hino mu Rwanda haragenda hagaragara abana cyane cyane abana bitwa bo mu muhanda banywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro ibiyobyabwenge binumvikana ku bigo by'amashuri aho usanga abanyeshuri cyane cyane abakiga mu mashuri yisumbuye kunywa ibiyobyabwenge barabigize umuco ibiyobyabwenge kandi byumvikana ku bana bafite ababyeyi babakene ndetse n'abafite ababyeyi bifite ni ikibazo kigenda gifata intera nubwo nta bushakashatsi burakorwa ngo bugaragaze uko gihagaze mu Rwanda ariko ababyeyi ubwabo bagenda bavuga ko ari ikibazo kigenda kibarenga ijwi rya Amerika ryashatse kumenya imvano y'iki kibazo maze twegera Bwana Robert Gakwaya umunyeshuri w'umunyarwanda wiga muri kaminuza yo mu Butaliyani arimo kuminuza mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe yagerageje gusobanura uko abona iki kibazo n'impamvu ibiyobyabwenge bigenda byiyongera
kunanana kw'abana kenshi na kenshi biba byabayeho kw'ababyeyi batamenye uko bagomba kwitwara igihe umwana ahinduye imyitwarire ibimubaho ndetse n'amagurupe y'abantu atangira gushaka ugasanga bamwe bamwigisha gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo abashe kongera kugarura umutuzo abana rero ugasanga basigiwe amashuri basigiwe abakozi bo mu rugo wa mwana ntubashe kubona imihindukire naho mu bihe bya ashize wabonaga ababyeyi ibyo byose yarataka akabona akantu kahendutse ku mwana kubera ko aba muri iruhande yaba ari umugize gute
Urubyiruko rumwe na rumwe ntirugiterwa ipfunwe no kunywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro. Bamwe babifata ko ari uburyo babonye bwo kwishimisha, ndetse n'ibigize uwo bibaza cyane cyane abana bo ku muhanda ntibatinya kukubwira ko ibiyobyabwenge babigize ifunguro ryabo.
Ababyeyi banjye bapfa, mushiki wanjye aranzanye, mfite imyaka 9 aranzana ikigati, abo muzungu zaye injira mu bindi by'uburara, nyine ntangira kunywa ibiyobyabwenge. Sinongera kuba mu rugo n'ishuri mbitako ndivamo.
Naje mu muhanda rwose, nanjye ari umwana unzanye unshutse. Twirirwa muri marato bitangira gutyo mitamba imbogo.
Iki kibazo kimaze kugera ku rwego gihangayikishije ababyeyi. Aho ibiyobyabwenge byageze, umutekano muke urahavuka. Mu minsi ishize ubwo Minisitiri w'Umutekano mu gihugu yitabaga Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko asobanura ku kibazo byagaragaye muri raporo ya Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu, abadepite basabye Minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu gukora ubushakashatsi ku biyobyabwenge byinjira mu gihugu n'uburyo bigera mu bantu.
Kugira ngo Minisiteri y'Umutekano ko byose bigaruka mu mutekano, yari ikwiye kongera igakora a scientific research ku bintu abanyarwanda bamwe, wenda amazina akaba ikindi. Twasanga hari gapu mu mategeko, tugakora itegeko riremereye umuntu uzana ibyo binyobwa ubinywa. Ariko kugeza uyu munsi n'izi transit center 80% usanga abantu baranyweye ibintu byabatesheje umutwe. Abantu bakavuga bati aba banyarwanda ibi bintu bari kunywa bitwicira abanyarwanda, bitwicira urubyiruko. Dushyireho itegeko ariko rishingiye kuri research yakozwe. Twageze Rubavu dusanga umwana wo muri kaminuza utakimenya niba ari umunyeshuri, utakimenya niba ari umuturage, ukubwira ariko ko no ku ishuri yasangiraga urumogi n'abagenzi be, ukumva urwo Rwanda rukomeje gutyo, twazafacinga ibindi bibazo bikomeye mu gihe kizaza.
Bimwe mu byatangiye gutekerezwaho nk'umuti wafasha guhangana n'iki kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, harateganywa gushyiraho amategeko yajya hano umubyeyi utakurikiranye uburere bw'umwana we. Minisitiri Fazili Harerimana ushinzwe umutekano mu gihugu.
Umubyeyi azabyara abe mbona bihita, mbona ntwita nkabyara, ubundi hakarera Imana, hagatunga Imana, twabonaga yuko umubyeyi agomba kuba responsable. Nawe umwana we yaba atabashije kumurera atazi naho yagiye, akabibazwa kubera ko ari we wamubyaye. None mu mategeko ahana hakazaho n'umubyeyi, hakazamo n'ibihano bihabwa umubyeyi utubahiriza inshingano.
Abatanga umuti kuri iki kibazo uruhare runini barushyira ku babyeyi, ko aribo bonyine bashobora kongera kugaruka ku muco w'umubyeyi wo kurera umwana we ntaharire umwana umukozi wo mu rugo. Leta nayo isabwe gukurikirana inzira zose ibiyobyabwenge byinjiriramo mu gihugu, ndetse no guhana yihanukiriye abafatiwe muri ibyo bikorwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dore urubuga rw'imikino na siporo uyu munsi ni Desire Hatungimana.
Umupira hagati ya Mukura Victor Sport na Rayon Sport watanguye umugwi wa Rayon Sport usatira cyane gusumbya wa Mukura. Ku munota wa kane Pierre Kwizera wa Rayon Sport akaba yarateye umupira ukomeye cyane, ariko uwo mupira ukaba wagaruwe n'igiti kigori umunyego ratabonye waroye. Minota 20 ya mbere Rayon Sport yasumbije bigaragara Mukura yakinira kuri contre-attaque, aho mbere ku munota 22 Christophe Ndayishimiye yaronse akaryo keza ko gutsinda, ariko umunyegori Ndayishimiye Eric Bakame akaba atamwemereye. Kuva kuri uwo mwanya Mukura yasatiriye cyane biciye ku mukinyi Habimana Yusufu yatera ari kure cyane ku munota wa 27 imbere. Umupira ukomeye yateye ari ku metero 45 ukaba waciye nko ku santimetero 3 gusa igori ricunzwe na Bakame. Ku mupira mwiza wavuye ku ruhande utewe na Celestin Ndayishimiye, Ciza Usene ntiyashoboye kutsinda mu igori rya Bakame ryagaragara. Mukura ikaba yahushije igitsindo casa n'icaharuwe. Igice cya mbere cyagiye kurangira ari ubusa ku bundi mu rukino Rayon Sport yabonetse iminota 20 ya mbere gusa yisigaye Mukura yifatira urukino mu minwe. Igice cya kabiri cy'urukino Rayon Sport yaje yazikenyeye irasumbya bimwe bikomeye Mukura yari ku kibuga cyayo. Abasatirizi ba Rayon Sport barasugereza igori rya Mukura gushika abakinyi ibinyuma ba Mukura bananigwa. Ku mupira watewe na Pierrot Kwizera umunyegori wa Mukura yagwaruriye mu kibuga, ariko Kasige Davis aca arawinjiza ku munota 35 kibiga itsindo kimwe cha Rayon Sport ku busa bwa Mukura. Kuva icyo gitsindo kibonetse abakinyi ba Mukura bataye umutwe barakora amakosa menshi aho kongereza ingufu ngo bagombore. Urwo rukino rero rukaba rwarangiye atakindi gitsindo kibonetse. harakamwe mwe ntangere mu bakinyi ba Rayon Sport Fisto Munezero akamenyesha ko intego yabo ari gutwara igikombe cy'uno mwaka.
Izi match eshatu ko zikurikirana ni match twamaze gufata umwanzuro wo gushaka gukora ku buryo tubone neza neza ko turi muri course yo gutwara igikombe. Ubwo niba twatwaye amanota 3 hano impamvu z'uko twagize imyiteguro myiza kandi tukumvikana ubwo twe turashima Imana kuko ibyo twateguye turabona umusaruro duhaye.
Urukino rwa Pere rusigaje mu gwitegure gute?
Match ya Pere turizera neza cyane kwiza abafasire. Tuzayitegurira neza nko twitegura yandi match. Ego ni izina rya Pere. Ariko wa Pere iri muri division ya mbere ni nkuko twaba dukine na dukinye tugatsinda Mukura cyanke Mukura ikadutsinda bose bari muri premier division. Ubwo match ya Pere tuzayifata simple nk'izindi match.
Mu gihe bivugwa ko hari icuka kibi muri Mukura hagati y'abakenyi n'umumenyereza bituma abakinyi bamwe bamwe atabakinyisha akabura umusaruro okoko Godefroid amenyereza uwo mugwi wa Mukura amenyesha ko atangorane ziri mu mugwi wiwe.
Mukura nta mukibazo kiri hagati y'umutoza n'abakinyi, nta kibazo kiri mu entre comité n'umutoza, ntacyo umufana avuze ko birukana umutoza je mfite amasezerano na president. Birya rero na mayero yo kudusambura kandi barashaze kubishikako Imana yarakinze.
Muzindi nkino zabaye mu mugwi iboneka kwirikiragwanira igikombe, APR yatsinze Bugesera igitsindo kimwe ku busa, Polisi yanganije na Rwamagana ubusa ku bundi, nayo AS Kigali ikaba yatsinzwe na Gicumbi igitsindo kimwe ku busa. APR rero ikaba riyoboye iyindi migwi mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana, Ihuye, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kinyarwanda n'ikinyarwanda mu kanya gato turaba dushoje iki gice cya mbere cy'ibigano byacu, ariko Aloyse Bigirimana agarutse kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Urakoze Thomas, ubwisanzure bw'umurwa wo kumenyesha amakuru bwarasubiye inyuma cyane ku isi mu mwaka w'2015. Nibyo bimenyeshwa n'ishyirahamwe Freedom House gishinze kuvugira abamenyesha amakuru rifise icyicaro hano muri Amerika. Mu Burundi havugwa abamenyesha amakuru batawe muri yompi, abandi barakubitwa, ndetse n'amaradiyo atari make arugarwa. Ibihugu bibiri byo ku mugabane wa Afrika byarengeje urugero kurusha ibindi mu guca kubire n'ubwisanzure bw'umurwa wo kumenyesha amakuru ni Eritrea hamwe n'igihugu cya Guinea Equatorial murambabarira. Mu gihugu cya Turukiya abantu bashika kundwi barakomerekejwe n'igisasu caturikijwe n'umwiyahuzi mu gisagara cya Bursa kiri mu buraruko bushira uburengero bwa Turukiya, byabaye ku munsi w'ejo wa gatatu. Icyo gisagara cya Bursa gisanzwe kizwi ko gihurumbirwamo n'abakerarugendo benshi. N'ishyirahamwe rishinzwe guharanira agateka ka muntu Human Rights Watch inegura ibihano byafatiwe abamenyesha makuru bane bo mu gihugu cya Iran bafashwe mu mwaka urangiye. Abo bamenyesha makuru bagirizwa na leta ya Iran gutegurira inzira leta z'umwe za Amerika kugira ibashe kwinjira muri ico gihugu cya Iran. Igihugu cy'u Burusiya nacyo casavye inama ya ONU ijejwe umutekano gufatira ibihano umuhari urwanya leta ya Siriya kiwagiriza kuba intambamyi mu biganiro vy'amahoro muri ico gihugu ca Siriya. Naho muri Isirayeli gisirikare carishe kirashe abanyepalestina babiri bagirizwa kuba bari bitwaje imbugita kandi bari ko begereza ku rubibe Isirayeli hana na Palestina ahari abajejwe umutekano. Igipolisi ca Isirayeli kimesha ko abantu bari bagizwe n'umugore hamwe n'umugabo bahagaritswe n'abajejwe umutekano ku munsi w'ejo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, Facebook VOA radio yacu. Ibigano byacu birakomeza, mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kanirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.